ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Kaze bakuzi b'ikiganiro yaga mushikirizwa na Jewe Emmanuel Bimana. Tugihere mu Rusenda, ishiramwe ry'abasangwa ry'abakenyezi baranira amahoro ryatanguje amatohoza y'iminsi ine mu nkambi y'impunzi z'abarundi yo mu Rusenda ku bijanye n'ubumenyi bw'isuku mu bihe inkumi n'abakenyezi baba bari mu migenzo mu nkambi. Inyishu z'ayo matohoza zizofasha mu gutegura igice cya kabiri cyo mugambi ufashwa mu vy'amahera n'ishiramwe ry'abongereza Amplify Change. Ido ni Ido na Odette.
Mu mugambi wo kwigisha no kwibutsa isuku mu gihe cy'ubutinyanka kubigeme n'abagore b'impunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Rusenda, ishyirahamwe FAPE ryatanguye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 8 ukwezi kwa kane uyu mwaka itohoza ku bijyanye n'isuku mu gihe cy'ubutinyanka ku bagore n'abakobwa mu nkambi ya Rusenda. Abagore batanu nibo bazokora iryo tohoza mu nkambi yose mu ntumbero yo kuronka ibyabo n'ijana mu minsi ine bishyuye ku bibazo byabajijwe. Abo nabo bakaba bazobazwa ibibazo 30 ku bijyanye n'ingene bakoresha ibikoresho by'isuku mu gihe cy'ubutinyanka, ibibazo ku bijyanye n'uko bitwara muri icyo gihe, ibibazo ku bijyanye n'indwara zifatira mu bihimba by'irondoka, n'ibibazo ku bijyanye n'ubumenyi abakobwa n'abagore bafise ku bijyanye n'icyo gihe. Inyishu zizoboneka muri iryo tohoza zizoba intumbero yo kwinjira mu gihimba cya kabiri cy'umugambi w'iryo shyirahamwe FAPE, kandi zongere zibe ishimikiro y'inyigisho zizotangwa ku bagore n'abakobwa b'impunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Rusenda mu mezi ane ya mbere yo shyirahamwe. Ni ku bwifashanyo y'ishyirahamwe Britannique Amplify ryahaye FAPE ngo rishyire mu ngiro imigambi yaryo mu kiringo cy'umwaka wose.
Tubandanyirize i Murongwe, amahegitari 10 y'imirima y'imyumbati yarimwe kugira bagwanye inzara. Leta ya Kongo nawe ifashanya bo muri banki y'isi yose bategekanije amahegitari 10 y'imirima y'imyumbati, hegitari 5 ziri i Marinde, izindi 5 ziri i Kakomba kugira bagwanye inzara. Inkuru ya Mihari mwijwi rya Bimenyimana Emmanuel. Kugwa mukuru mugambi ikigo cy'igihugu cy'ubuhinga mu by'uburimyi gifatikanije na banki y'isi yose batanguje umugambi muri Ndamukiza uyu mwaka. Amahegitari 5 yarimwe i Marinde, ayandi 5 ikakomba. Intumbero ni ukugwiza gukwiragiza iyo mbuto shasha y'ibikoti mu karere ka Fizi kugira bagwanye inzara muri ako gace k'akarere kubera umuzure wo mu mwaba wa Kenya. Kakomba na Marinde ni ibigwati bibiri bifise ubutaka bwimbuka cyane. Abantu 193 bahawe akazi ko kurima ayo mahegitari 10. Ibikoti bizohabwa buri mujyango. Menya ko ayandi mahegitari 20 yateguwe mu Ruberizi mu kiyaya cha Rusizi kubw'iyo mpamvu. Ibyo bikoti biva mu Rwanda no mu gihugu cha Angola. Tugaruke mu Rusenda, inkino kugira dukingire ugaruka mu nkambi ya Rusenda. Inkino kugira dukingire ugaruka. Urukino rwa kivandimwe rw'amaboko volleyball rwabaye kuri uwo wa gatandatu. Muri ugo rukino umugwi w'abakinyi b'impunzi z'abarundi waratsinze umugwi w'abakinyi w'abakongomani ibitsindo 78 ku bitsindo 70 n'ibyo byabonetse muri ugo rukino. Inkuru irambuye na Alexandre Bizimana.
Mu ntumbero y'umugambi inkino kubwo gukingira umwana umugwi ujeje inkino olympique wo mu ikambi impunzi z'abarundi ya Rusenda no mu basangwa barateguye urukino rw'amaboko arirwo volleyball ku bagabo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu Ndamukiza uyu mwaka. Urukino rukaba rwatanguye mu masaha ya 9:30 aho umugwi w'impunzi wari wakiriye umugwi w'abasangwa. Umugwi w'impunzi ukaba watahukanye insinzi inyuma y'ugo rukino ku maseti 3 ku busa bw'abasangwa. Urukino rwarangiye mu masaha ya 12 z'umugoroba abakinyi bose banezerewe.
Dusozerere ibuvira, ishyirahamwe ry'abasangwa milima ryafashije imiryango 150 y'abataye izabo. Duhereze kuri iyi nkuru, imiryango 150 y'abataye izabo kubera intambara b'ibijombo barafashijwe mu by'ibifungurwa kuri uyu wa gatandatu n'ishyirahamwe ry'abasangwa milima. Ifashanyo yarigizwe n'ubupfu bw'ibigori, ibiharage, amavuta hamwe n'umunyu. Niwe tugarukije aya makuru yateguwe na Serge Bisimwa, ahagarikiwe na Jacques Aura. Kuri mikro yari Emmanuel Bimenyimana naho gutaha.